ry'Amerika rirabandanya ibiganiro byaryo mu gitondo mu kirundi n'ikinyarwanda. Abaduteze amatwi, abagitangura kutwumva ndetse namwe mwatanguye kumva ijwi ry'Amerika mugikanguka, twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe na Aloys Bigirimana, nije ndongoye ibi biganiro. Uyu munsi ni kuwa gatandatu. Muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini. Inyuma y'ibivugwa mu karere, turaza kubandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara, kibanda ku makuru yo mu ntara z'u Burundi no mu makambi y'impunzi z'Abarundi. Mu karere, Abarundi bane bo mu muryango umwe barapfuye mu ijoro ryo ku munsi wa kane rishira uwa gatanu ku mutumba wa Rwibikara muri komine Busoni, intara ya Kirundo. Intandaro ya byose ni umugabo yiyahuye abanje kwica abana biwe batatu kubera amatata afitiye n'umugore. Ibindi kuri iyi nkuru twumvirize mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Ndorera abasaveri bo ku mutumba wa Rwibikara muri komine Busoni niwe yiyahuye mu ijoro ryo kuri uyu wa kane gushira uwa gatanu, inyuma yo kwica ibihundo byiwe bitatu. Abamuserutse ko kare mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu baratubwira uko bamenye iyo nkuru.
Aho nagenda nkaza ndamuhamagara ati wendera aho saveri aranka kunyitaba, aho naco ngiye inyuma shinka biti ngufu ingumo ntuzenya idirisha ngo umuhungu amaze kwiyahura n'umwana ku mpande, aho naca ntabaza abantu ati burya umuntu yamaze kwiyahura.
Ngiye kuno twabimenye hageze nka saa mbiri atamuntu tutirigira tubona yugurura. Hanyuma rero hageze igihe tuvuga ati reka twugurure idirisha turebe, reka dusanga ibinenetse n'abana babiri turavuga ati kumwe turagira abandi baba bakomeye. Hageze rero dusanga abategetsi baje kugura nabo twasanga bose babiri yabahonze ifuni, ubundi umwe aca mumanika nawe baramanika na bose begeranye bose ari babiri.
Ayo makuru aremezwa n'umukuru w'umutungo wa Rwibikara Ndaruzaniye Mariko.
Kubera yari ategiye kubyuka umugabo bakagira amakenga y'uko abo bana batariko bararira, niho rero umwe mu miryango y'iwabo yagenda kurabira ku idirisha abona umuntu aza kubona nyine ko yarayiyahuye yene na mu mugozi. Rero mu ayo masaha mbiri amaze kugenda akabona yene nacishije mu idirisha nawe yatataka ababanye na twaba turabitumenyesha. Izo nkuru zose turazitanga mu badutwara, twabimenyesheje badutwara, hanyuma n'igipolisi kiraza twugure dufasha gusanga abana babiri aho yabajyamitse yarabahonze amafuni, umwana umwe mutoyi nawe nyine yaramwishi akoresheje umugozi yahurishije.
Umuryango wiwe baranabwira ijwi ry'Amerika icyo niyo bayihoye n'abana biwe.
Yarasanzwe yitonda tare ibyo by'ingorane bari bamaze igihe bashwana n'umugore nyine bakagira igihe bamucamande. Bamucamande rero yo kuvuza umugore we yari yakubise acagiye bakababara akagenda mu Rwanda aje ntiyaje gusura umugore byo aje kumushura ku mugoroba. Tubona menga nta ngorane n'umwana arimo akina nyine muhiri wanjye akinana n'undi mwana mutoya yari ahari. Kibaza katatse nyine n'uko bya ikibazo cyashe gishikanye n'umwiriciro ryararibaye.
Uko niko n'umukuru w'umutumba Mariko Ndaruzaniye abibona.
Numva uwo muhungu yahora mu Rwanda mbwaga imbere yuko ajya mu Rwanda yari yashwanye n'umugore wiwe ari buje. Rero twumva yuko ejo ku mugoroba yagiye gutorayo abana biwe bose bazana ngaho bonye harimo n'umwana yonka. Rero batubwira yuko uwo mwana yamuzanye kandi aco bene baba bakeneye kugira ngo bamusubirane asubire ku ibere.
Ku ruhande rw'ababanyi bavuga ko ari agahomera munwa.
Ntihaje uko ndabibona, ndabona ko ari isirikira duherera ko ntabire nta kuno bivuga. Kubona umuntu ahitana n'umuryango abana batoye nta cabamukoreye kandi barabiwe biteye isoni biteye na kamaramaza biteye n'agahinda. Twavuga ko ari isirikira duherera ko nta kuno bivuga.
Ubanye kare bwa mbere mbonye n'umuntu yiyahuye hariho nawe bwabonye gusa no kuwe wana igihe isoko gitubabaza iyo yiyahura wenyine abana akabasiga. Ibyo umugore amusize gute no kuburago.
Umukuru w'umutumba avuga ko igisigaye ari ukuremesha abasigaye mu Kirundo uburaruko bw'u Burundi. Jean Bosco Ndarurinze, ijwi rya Amerika.
Mu Burundi kandi u Burundi bwaributse ejo ku munsi wa gatanu imyaka 24 yari irangiye wahoze ari perezida w'u Burundi Cyprien Ntaryamira afuye inyuma yuko indege yari imutwaye yakorewe ku kibuga cy'indege cy'i Kanombe i Kigali mu Rwanda. Mugenzi wacu Diane Ndonse ari Bujumbura mu Burundi yarakurikiranye imihango yo kwibuka nyakwigendera Ntaryamira.
Ibirori byo kwibuka umwisi Cyprien Ntaryamira byatanguwe n'inkuka y'imisa isaha 3 mu isengero Cathedrale Regina Mundi byitabwiye n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ari kumwe n'umutambukanyi ivyegera vyiwe abaserukira ibihugu bitandukanye mu Burundi inama nshinga amateka na nkenguza amateka n'abari mu zindi nzego hamwe n'imigambo itandukanye eka n'umuryango wa Perezida Cipriano Ntaryamira wari witavye Musenyeri Evariste Ngoyagoye yahora arongoye diyoseze nkuru ya Bujumbura mu ijambo ry'Imana yasiguye rijanye n'umunsi mukuru wa Pasika uherutse guhimbazwa asaba ko ubwicanyi nk'ubwo butosubira
dusaba ko ibara nk'iryo ririza risubire mu bihugu simvuze mu gihugu gusa kimwe mu bihugu bivyo rero biva no ku bantu biva no kuri politika yabo biva ku mibano yabo biva ku migenzo yabo biva ku gushaka kwabo biva kuco twebwe nyine twiyemeje twiyemeje mugabo dushaka gukurikira itegeko mukama yadusigaranye
Inyuma y'inkuka y'imisa ibirori byabandanirije ku ntatemwe mu isi Cipriano Ntaryamira iri ku ibarabara ry'uwa mbere munyonyo kibukijwe ibyaranze ubuzima bwiwe imbere y'uko abari bitavye ibirori bashira ingori z'amashugwe ku ntatemwa uretse ko mu kurangiza ibirori hagarukanywe ijambo ryashikirijwe n'umuhisi Cipriano Ntaryamira ntarindi jambo ryavuzwe bimwe mu byo yashikirije harimwo kugarukira indero mu bisata bitandukanye hamwe no kubahiriza agateka kazi na muntu
dutegerezwa kumvisha abarundi bose ko kizira gucyoza agateka ka muntu uwo ari we wese yaba umuhutu umututsi canke umutwa akwiye kubahirizwa mu buzima bwiwe mu biwe no mu byiwe nta bwoko bwo guhonya nta bwoko bwo guhonyangwa nta bwoko bwiza gusumba ubundi nta bwoko nyagukira canke nyagufa abarundi bose baba abahutu abatutsi canke abatwa barangana imbere y'Imana n'amategeko majambo make tugiye kwihutira kugarukana discipline mu gihugu
umwe mu babagendanye n'uyu muhisi Silvestre Ntibantunganya yigeze kurongora igihugu cy'u Burundi avuga ko iriragi ritakurikijwe
Cipriano Ntaryamira yari umuntu yaharanira discipline mu byumvise uravye discipline ni iki n'ukuba habwirizwa n'uko amategeko abagenga iyo to amabwirizwa uwo ari we wese uba mu yubahiriza uba muri aya rabuta yubashe ubuciye kubiri na discipline ibyo buza kubiraba ubu bose anga abantu babigira ni kibazo sinza kwishura n'uwo wese yishura tugatwe kiwe iyo aba tubigira gutyo mugawe no kubwe yuko u Burundi bwa bwarateye intambwe ikomeye yindi ugasanga nta muntu udakifise ubwoba yibaza iki cyangwa kirinya
twibutse ko president Cipriano Ntaryamira yafiriye mu ndege iyo bamwe bavuga ko yagize isanganya abandi bakavuga ko yarasiwe hejuru y'ikibuga cy'indege cy'i Kanombe mu gihugu cy'u Rwanda mu gihe yari mureruye igahitana n'abashikiranganje babiri b'u Burundi hamwe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda w'ico gihe Habyarimana Juvenal bari kumwe aha rero umugambwe SNDD FDD uri ku butegetsi mu itangazo wasohoye kuri uyu wa kane wegeka ugo rupfu ku gihugu cy'u Rwanda Nayo mu mugambwe sahwanya Frodebu umwisi yahozemmo basaba leta y'u Burundi hamwe n'andi mareta yaba ayo mu karere canka yandi kugira amatohoza kugira ngo uzokwagirwa n'icaha ahanwe n'amategeko Pierre Claver Nahimana n'umunyamabanga mu mugambwe sahwanya Frodebu
muri sahwanya Frodebu rero turabara cyane kubona atakintu na kimwe kirakugwa n'ibihugu byacu bwa Burundi bwa Rwanda ndetse n'aka karere ndetse n'isi yose kugira ngo ukuri kumenyekane kubera kuko ibyo bitabaye kuko nabivuze ni hamwe iyo ngeso mbi y'ukwica abakuru b'ibihugu ukwica abategetsi cyane mbere n'ibyo bijanye no kwica abene gihugu bose ukamenya nta cabaye
inyuma y'imyaka 24 iheze Perezida Cipriano Ntaryamira apfuye umunyamabanga mukuru wa leta y'u Burundi akaba n'umuvugizi wayo Philippe Nzobonariba n'itangazo yasohoye kuri uyu wa kane avuga ko ataburyo bafise bwo gukora amatohoza byongeye bivuye kumwumvikano muke uri hagati y'imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda ko icyo gikorwa kidashobora kwihuta umunyamabanga Philippe Nzobonariba asaba bifuza ko ukuri kuja habona gutenyenya Ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Uyu munsi wa gatandatu u Rwanda ruribuka ku nshuro ya 2024 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda imbere mu gihugu n'umuhango utekanijwe kubera ku rwibutso rwa Jenoside ruri ku Gisozi mu mujyi wa Kigali ndetse ukabera no mu midugudu yose y'igihugu ibikorwa byo kwibuka kandi birabera no mu bindi bisagara bitandukanye biri hirya no hino ku isi cyane cyane ahari za ambasade z'u Rwanda ndetse n'ahandi hantu haba abanyarwanda benshi n'inshuti zabo. Naho tugeze mu mwanya wahariwe ikiganiro iwanyu mu ntara.
Radio y'u Amerika vuye Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya 18 muri kumwe nange Eugenia Mukankusi mu mwanya wa Diane Nahazwe. Ndabaramukije mwese kandi bahaye ikaze kuri radio yanyu. Bibutse ko mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu aho ni mu Rwanda. Mu Burundi ho mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Ikaze mwese.
Uyu mwaka ubu uko ibigori biri kumera biri kuzamukana na ya nkongwa ku buryo nta muntu ushobora kuzasarura ikigori kuvuga ngo iki kibaya cyose nkongwa gusa.
Uwo ni umuturage umwe mu baturage bahinga mu kibaya cya Bugarama mu murenge wa Bugarama ni mu karere ka Rusizi mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda mu bahangayikishijwe n'icyorezo cya nkongwa. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo yerekeye itangwa ry'amasambu mu buryo bugezweho mu ntara ya Bujumbura muri komine Mukike n'uburyo impunzi zirimo kwikemurira ibibazo mu nkambi ya Rusenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turaza kuzibagezaho ku buryo burambuye mu hafi y'amaradiyo yanyu.
Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika ya Demokrasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Radio y'u Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tunyarukireye mu Rwanda bamwe mu baturage bo mu karere ka Rusizi baratakambira leta bayisaba umuti wica nkongwa yibasiye ibigori. Abahinga mu kibaya cya Bugarama baratinya ko bazahura n'amapfa kuko iyi nkongwa itatuma beza. Ubuyobozi bw'akarere buvuga ko hari imiti ya ngombwa yo guhangana n'iyo ndwara. Inkuru mugezweho ku byo burambuye na mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana.
Uyu mwaka ubu uko ibigori biri kumera biri kuzamukana na ya nkongwa ku buryo nta muntu ushobora kuzasarura ikigori kuvuga ngo iki kibaya cyose nkongwa gusa.
Ni umwe mu baturage bahinga mu kibaya cya Bugarama mu murenge wa Bugarama mu karere ka Rusizi mu ntara y'Uburengerazuba. We na bagenzi be bahangayikishijwe bikomeye n'icyorezo cya nkongwa idasanzwe imaze kugaragara ku buso hafi ya bwose bw'ikibaya bahinzemo ibigori. Iyi nkongwa ifata ibigori bimaze kugera kuri santimetero 20 zikiva mu itaka. Baratinya kuzagerwaho n'amapfa kuko hatagize igikorwa mu maguru mashya ngo batazasarura na duke.
Ako kanya n'ibiri kumera iri guhitizamo.
Ubwo ni ubwo ngo iki gishanga cyose nkongwa yamaze kugeramo
cyose irahari kabisa. Ahubwo n'inzara izanatwica. Nabo ikintu tuzarokora n'ibishyimbo gusa. Nawe uyu mwaka nta kigori tuzabona.
Uzaze mu kwa gatanu, Iyi bigori bimaze kwegera hejuru. Se nkumana kugera hepfo. Uzasanga abaturage bari kugera batona barugunya hariya.
Ahantu hose njya njya usanga ngongo ihari.
Nta ritari.
Ubwo ubu ngubu mufite impungenge ko mutazasarura ibigori.
Ntabwo tuzasarura kuko ubundi meze nabi cyane. Amuka byaratobaguritse. Ntabwo byabiheka bya ngongo. Niyo binahetse n'ubundi bivuyeho babiri birwaye ngongo.
Byafasha ahantu hanini.
Hose nta hantu ritari cyane tutazisanga.
Ubwo imirimo yose usanga mu Bugarama yafashwe na nkongwa y'ibigori.
Yose yarafashwe.
Aba bahinzi bavuga kuretse mu gihembwe cy'ihinga gishize basaruye neza. Ariko ko mbere yaho nabwo bahuye n'igihombo gikabije kubera iyi nkongwa idasanzwe ifata ibigori.
Umwaka washize usibyiseze dusaruye. Nta n'uwo yigeze abona n'ikigori na kimwe.
Ni ukuvuga ngo muri ino myaka ibiri buriya ibigori byugarijwe na nkongwa cyane muri aka gace.
Ariko ni ukuvuga ngo iyiseze dusaruye ubu ngubu yo nta nkongwa yari yaje yari yacitse. None ubu iyiseze dukurikijeho niho yongeye kugaruka.
Ubundi hari igihe wica utera umuti igipfuye kigapfa nakabamo n'ikindi kipfunyikamo hirya cya kindi ugasanga cyabyaye amagi n'ubundi kiteje ibindi bigori.
Eyo umwaka ushize ntabwo twigeze dusarura ariko ubu noneho uburwayi bwongeye kugaruka bwo sinzi uko bimera.
Barasaba leta kubaha imiti yiciye inkongwa kugira ngo barabire imyaka yabo itarangirika cyane.
Babasaba imiti nyine tuzateramo. Undi mwaka bari baye duhaye ariko ubu ngubu nta yindi yari yaza. Sinzi baguru none niba batari kubibona twamenya nta yindi baratuzanye.
Umuyobozi w'akarere ka Rusizi Bwana Harerimana Frederic avuga ko bamaze kumenya ko indwara yatangiye kugaragara mu mirima y'abaturage kandi ko biteguye ibikenewe byose mu kuyirwanya.
Ntabwo ari ibidutunguye n'ubundi buri gihe tuba twiteguye ko ako gakoko gashobora kwibasira ibihingwa cyane cyane muri kiriya gice cya Bugarama. Ubu rero icyo dukora nuko imiti irahari kugira ngo umuturage igihe cyose abonye hari icyo kibazo abe yabona aho agurira umuti. Ariko noneho n'ikindi ni ukurwanya iyo ndwara binyuze mu miganda. Nko muri sezo yabanjirije irangiye icyo kibazo twarakigize, ariko dufatanije n'inzego zose n'abaturage tujya mu mirimo y'abaturage dutoragura izo nkongwa zishyamo ku buryo abaturage bejeje. N'ubu ngubu rero turizera ko uburyo twakoresheje ubushize n'ubundi nibwo buryo tugiye gukomeza gukoresha. Tukaba twumva rero nta kibazo twavuga kizagaragara muri season, kubera ko ikibazo tukimenya hakiri kare tugahita dutangira gukumira hakiri kare.
Uyu muyobozi arizeza abaturage kuzabona umusaruro uhagije muri iki gihembwe cy'ihinga.
Usibye ko natwe nk'ubuyobozi tujye dutanga imiti ku muturage tubona ko hari ikibazo gikomeye kirenze bisaba ko tumufasha, ariko tugakora n'imiganda n'abaturage tukaba twumva rero izo mpungenge. Ntabwo twavuga ngo abantu ntibazigire, kuko tutagize impungenge ntabwo twafata ingamba. Ntitugire impungenge, ariko tumenye n'amahirwe ahari atuma duhangana n'ikibazo, tumenye n'ubundi buryo bwose kwifashisha. Ariko nk'ubuyobozi turabizeza ko tuzabikurikiranira hafi ku buryo nta kibazo cy'amafa kizaba.
Ministeri y'ubuhinzi n'ubworozi ivuga ko iyi nkongwa idasanzwe y'ibigori iterwa n'udukoko tubyarwa n'udusimba two mu bwoko bw'ibinyugunyugu bitera amagi ku bigori mu gihe cy'imicyo. Abashinzwe iby'ubuhinzi bavuga ko ubukana bw'iyi nkongwa bushingiye ku kuba imaze iminsi ihinduka igikonoshwa, nyuma kikavamo ikinyugunyugu kikaguruka ahantu hose gitera amagi, ku buryo nibura mu minsi itatu icyo kinyugunyugu gishobora gutera amagi 2000. Ayo magi niyakura akavamo urunyo narwo rukavamo nkongwa, ikaba ishobora no kororokera mu bindi bihingwa nk'amasaka n'urubingo mu rugendo rufata iminsi igera kuri 21. Nakwibutsa gusa ko iyi nkongwa yagaragaye muri tumwe mu turere tw'intara z'Uburasirazuba, Amajyaruguru, Uburengerazuba n'Amajyepfo, ikaba yarigaragaje cyane mu ntangiriro z'umwaka ushize wa 2017. Claude Ganza, Munyamagana, Irusizi mu Burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi rya Amerika. Chuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu, no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Igikorwa cyo gutanga amasambu gisigaye cyoroshye mu ntara ya Bujumbura muri komine Mukiki, aho ni mu gihe abacamanza bakoresha uburyo bwa kijyambere mu kuyapima. Cyakora abanyagihugu batagira ubushobozi buhagije ntiborohewe, kuko icyuma bakoresha babanza kugikodesha. Mugenzi wacu Fidelite Ishatse aduha inkuru irambuye.
80% by'imanza zicibwa na sentare y'intango y'Umukike zifatiye ku matasi y'amatongo, nk'uko amakuru ava warongoye komine abivuga. Byongeye yakinzwe ijana yo sentare itagiye ku rubuga gushira mu ngiro imanza zaciwe.
Tugena amahoro umwe n'ubutungane kuri uno munsi sentare y'intango y'Umukike yaramutse ishyika ngaha kubandaranya ikurikizo ry'urubanza yatanguye. Hari handi hasigaye gupima niho ikibandaniriza ko kugira ngo ishigabura igaburira bane nk'uko urubanza rubivuga. Mfite akamashini ari ngaha nshaka gukoresha ndibaza kugira ngo ivoke ibandaranye ikurikizo ryangire
aha. Sentare y'intango ya Mukike yari kuyashyira mu ngiro urubanza rwaciwe, aho mu byihutirwa kwari ukubanza kumenya uburinganire bw'itongo ryaburaniwe mu ntumbero yo guca bagaburira ahangana umwe wese mu bari buraniye. Icyo cyuma gikoreshwa mu gupima na kamashini ko mu buryo bwa none kitwa GPS, gafise iforoma imeze nk'itelefone ngendanwa. Haraheze umwaka urenga gakoreshwa muri ako karere. Ugafise mu gupima itongo ahegeje uburinganire bw'aho yatembereye buca bwiyandika muri ako kamashini. Abanyagihugu bariko bashyira gushikirizwa ubwo rubanza bavuga ko ubwo buryo bwizewe
kwa Karondere kuko karadufasha na hantu hanini cyane ku buryo atawushobora gutambuka kugira babikora mu kirundi bagatambuka imetero gapima hanini kuko ni hanini cyane hashika mu hectare nkama 50 combien presque mirongo zirenga urumva rero babikoresheje amaguru ntibikunda kujya batambuka
urumva kajya tubakemera cyane ukera bapimisha imetero agomba kugira kuyiba barayizinga ubakunda bakacya bayizambe uwo bagize bakacya bayizingura none ubu kajya kamashini ahagaze karahagara abana nje niko kagenda igashobora kwibirana
ya kamashini kera bapimisha n'ibiti by'imigano bakarambika ibiti by'imigano bagatambuka imetero ya mugano none aka kamashini nako ndikiba rekarengani
bamporeye iherero ndasigisha amashuri mato mato muri zone ya Mayuyu igihe umujyango wabo sentare yaza kubagaburira amatongo aka kamashini kari bwaze yabijije Amerika yuko byatwaye umwanya munini
byatwaye umwanya muremure cyane ugasanga bapimye nko kuri yindi baguhaye nk'umunsi umwe bakazosura kuguhundi mu kwezi kuza bakazosura kuguhundi mu kwezi kuza ugasanga haheze nk'amezi ya 5-6 nk'ahantu bameze neza bagapima ubwaguke bagapima uburebure hanyuma bagahagarara bakagwiza n'amakaramu bagasubira bakimukira handi gucyo 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 bakagira ibintu by'ibicapo
ariko rero tumashini aho dukoreshwa na sentare sutwayo amakuru dukura abanyagihugu bagaburiwe amatongo akoreshejwe utwo tumashini amenyesha ko mu komine yose ya Mukike abadukeneye badukura ku bagoronome babiri mu kubwira baturonke naho babanza kudukota hagati y'3,000 na 50,000 ku munsi ku banyagihugu b'abakene basha bahagira ingorane
oya muto muto yashobora kukaronka n'ukuri abanza kujya akazi gato kugira ngo akoteshe gashika nko ku 50,000
50,000 urumva umukene aguma akenyezwa kubera ataronse nk'aya mahera yo kuriha iyo metero bacavuga ngo wewe naho utaronsa ayo mahera utegerezwa yuko duca dukura ko za metero kuko twe twarishe ya mahera kandi uri kuraburana no gusumba urumva tagoma gusumbya kwa kundi wewe rero ashobora guca avuga ati wewe rero ko utaronsa aya mahera y'iyi metero ndagukata kuri zirya metero wari kuronka kuko tena yaronsa ushobora yuko uvuga uti igiye ko ntayafite ntabwo nitwaye za metero
ubu izo metero zikorwa kugira ngo biri ya mafaranga 5
yego
muri bene gukotesha utu tumashini harimwo uwo twahuye agiye gufasha abacamanza gupima itongo ico twahamenyeye ni uko utwo tumashini turi mu bikoresho bahawe n'ababakurira kugira ngo boroherwe mu kazi yagira abafundi b'indimo ariko rero ikibazo twashatse kubaza umufundi w'indimo ni kuki akotesha ku banyagihugu ibyo yahawe ku buntu ico kibazo nitwaronsa kajya kukimubaza kuba kimenya ko turamenyesha makuru cyatubwira ko adashaka kuvugira ku maradiyo eka n'abacamanza ho muri sentare y'intango y'umukike ntacho bashinye kiza kujya Amerika batumije ko batafite uburenganzira naho biruko abanyagihugu twaganyiriye muri zone ya Mayuyu bavuga ko twuma zoba byiza sentare turonse hako twamadukotwa ngomira kizayiriya umukuru mutumba wa Rurambira
twibike twasaba leta nuko bishobotse bugahamba bajije bakagita bakazanye ko atabindi byo umuntu kwirwasira gutanga
umuvugizi w'ubushinjacyaha bw'ubutungane Bigirimana Eliasso amenyesha ko umushinjacyaha w'ubutungane Aime Laurentine Kanyana icyo kibazo cy'utwo tumashini amaze gitugwa kandi twari gukora ibishoboka kugira ngo umunsi uri imbere tuzohabwe abacamanza muri zone Mayuyu muri komine Mukike Fidelite ishatse icyo gya Amerika.
Muri kumwe na radio yanyu ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda tubibutse ko mutwumvira kuri FM 83.3 na FM 104.3 mu Rwanda mu Burundi mudukurikira kuri FM 94.9 no kuri FM 95.2
cha bijya biranugwa kwa rif eka nibihu ngo nibihu akarira zikomeye ndakubwiye kwa tarif nibyo nibyo eka sibye edupinge utangike
mupinga mupingi wumvise ijwi rya Amerika birabeshi zibihuha ikabaha inkuru y'imvaho
ni radio yanyu rero ijwi rya Amerika nk'uko mubyumvise muimenyereye muri aya masaha ubu ni wa mwanya tubagezaho byanyuranyemo mukumbuganya ubugurukana bumenyi ubu ngubu noneho tugeze ku kibazo cyo gucana inyuma turi kumwe na mugenzi wacu Diane Ndonse i Bujumbura mu Burundi.
Haramasa namu amadimisi achakumbuga ngurukana bumenyi ka Facebook, WhatsApp na Twitter yerekana abapolisi b'igihugu cy'u Burundi bariko barafata abagabo n'abakenyezi bagirizwa kurenga ibigo. Aya masanamu aberekana bariko barafatirwa mu mahoteli. Ahanini abantu baratangazwa ninge ni gipolisi gisa n'icandagaza ubuzima bw'abantu. Ivyo umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye ahakana akavuga ko arabandi banyagihugu baba bashengereye bafata aya masanamu ari nabo heza bakayahererekana ku mbuga ngurukana bumenyi.
Ya masanamu muvuga mu gipolisi twarayabonye nkuko namwe mwayabonye abazifasha abanyagihugu saba police kandi nabazishize ku mugaragaro nabo bari bazifashe mbere na abapolisi nabo batangaye mu bandi abapolisi bari ko barakora ikico gikogwa batangaye mu bandi babonye ahubwo barimwo mu masanamu abantu bari ko barahanahana hanyuma haragiyeho umugwi wo gutohoza kugira barabe ko kaba barayafashe hama baheze basanze bahonyanza amategeko baheze babihanigwe.
Akandi Pierre Nkurikiye avugira igipolisi cy'u Burundi asigura ko bisunga amategeko ari mu gitabo cy'amategeko mpanavyaha cyo mu Burundi.
Hanyuma ico gufata naco abantu baba bariko bararenga ibigo abantu bariko barashurashura ivyo ni vyaha bisazwe bujwe n'amategeko mpanavyaha y'u Burundi ni no kurenga ku mico n'imigenzo y'ikirundi kwa polisi rero baheza bagafata abantu bariko bararenga amategeko mpanavyaha y'u Burundi ni nako kazi kabo ka misi yose aho nta tegeko na rimwe baba barenze.
Uretse uku kurenga ibigo hari n'ibijanye n'inyambaro nk'impuzu bivugwa ko ari ngufi ku bakenyezi igipolisi gifata nk'abakoze amabi. Isiguro nuko baba bakoze ibyaha byerekeye gucyoza ku mugaragaro imico n'imigenzo myiza y'igihugu. Iryo tegeko riri mu gahimba ka mbere k'ingingo y'amajana 564 mu gitabo mpanavyaha cyo mu Burundi. Ariko rero umuhinga mu by'amategeko akaba n'umushingwamanza Dieudonné Nitunga abona ko iryo tegeko ridatomora neza iby'abantu bakwiye kwisunga.
Iryo tegeko ntiritomoye neza yavuze kucyoza imico myiza y'igihugu n'ibintu udashoka utahura ibyari byo umuntu rero ajejwe ariko guhana arashobora gufata uko ashaka iryo jambo akarifata uko ashaka ugasanga nawe kabona umuntu agize inyifato kavuga ati inyifato yarenze imico y'igihugu kandi mu bisanzwe atari ko bimeze. Ahanye rero abajeje gukura amategeko cyane cyane abashinga amategeko bita baregisitirateri mu Faransa boraba kugira ngo ntibarekere urubuga abantu bakeje gukurikirana abo bantu mani igipolisi cyangwa abandi bantu kubera urashanga nko mu gisagara abantu bariko bararengana ukazonda umuntu ngo yanyifato ngo yacuze imico myiza y'igihugu. Icyo mzee gikorwa ni kintu rero kinini kitatomoye kitatuma umuntu wese ashaka yumva ikivuzwe bariketi ikintu kizira.
Umwigisha Emile Mworoha yanonose byakahise avuga ko imico y'igihugu ishobora guhinduka myiza igahabwa ikibanza maze mibi nayo igakurwaho biciye mu ishingwa ry'amategeko.
Dufate ivyerekeye nk'ingoma cyangwa nk'ivyerekeye imvino zerekeye igice cy'anaka cy'u Burundi nk'ivyo ni ibintu tubwirizwa gushira imbere. Mugabo kumbure hariho ki yindi micho itobimeze neza yo bifatiye nko bintu byo kwishima cyane kwambara utikwije ivyo eka ni yindi urumva ivyo birumvikana yuko nk'imico nk'iyo batabikurikiza kandi hari aho bihinduka urabona nka kera mu Burundi abantu benshi nk'umugenzo uguharika wari ukomeye byari bisanzwe mugabo unyi nk'ibyo guharika hari amategeko yabibujije usa n'ubatitutse bagaca barondera iyindi migenzo myiza iyo bijanye n'igihe cy'ubu.
Aha rero abantu bacishije amaso ku mbuga ngurukana bumenyi baragize icyo bavuga ku isanamu iteye isoni yerekanwa iri ku mukenyezi ariko arafatirwa mu ihoteli. Duhere kuri uyu avuga ati igihugu kirakeneye amahimiriza akomeye kubijanye n'akaranga mutima. Uyu nawe ati Mungu we ndatangaye n'ukuri. Ibujumbura Diane Ndose ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara.
hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ari ho munyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
ubuhanga bw'ibyuma hari engineer Elena Semkus yarafatanije na Makubiri ya Baro kuri mikro ya Eugenia Mukankusi mwabashimiye rero mu mwanya wa Diane Nahazwe usanzwe wagezaho iki kiganiro tubararikire rero ibindi biganiro byacu bitaha biri imbere ni saa 10 saa moya n'igice n'andi makuru arambuye hirya no hino ku isi mugire bihe byiza
ababandanya kutwumviriza mu masegonde make saa 10 na 2 murumva ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza buri munsi wa gatandatu kuri